ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nunge kwa suhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarungi na FM 104 n'ibice bitatu ikigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunyamakuru w'umunyarwanda Martin Mateso wabaga mu gihugu cy'Ubufaransa yitabye Imana kuri iki cyumweru tariki 20 Ukwakira yarafite imyaka 70 yakoreye radio na televiziyo by'u Rwanda imyaka igera kuri 15 turamuvuga ibigwi. Mu Burundi abana b'abakobwa bakomeje kugurishwa muri Tanzania bajyanywe kugirwa abagore.
Mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo giye cyantangura kwa mama cyapuka ati nuke ndazi ngo ntangora nuzogirirayo.
Ababyeyi babo babigiramo uruhare kubera ubukene. Inkuru icukumbuye y'ijwi ry'America muri Tanzania umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Aisha Machano wo mu ishyaka Chadema yarahohotewe n'abantu batazwi bamutwaye bakamuta mu ishyamba bakamukomeretsa. Ikazi mu kiganiro iwanyu mu ntara. Wero kumakuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Diane nini na hazwe.
Muri Tanzania abantu bataramenyekana bakubaguye bongera bakomeretsa cyane uwitwa Aisha Machano ajeje gutanga amakuru mu gisata c'abakenyezi mu gambwe Chadema uzi imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu. Nyuma yo kumukubagura bakanamukomeretsa bace baje kumuta mu ishamba. Umugambwe Chadema uvuga ko yatabarijwe n'abanyonga mamoto bamusanze mu ishamba amerewe nabi baca bamunyarukana kwa muganga. Uwo mugambwe yakuvuga ko yanyurije mu gisagara citwa Kibiti kiri mu buseruko bwa Tanzania iyo yari yagiye mu rugendo rw'akazi. Abanyumunyuruje bamubajije uwatanze itegeko ryo guturira impunzu perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan yo baratanze ku munsi wahariwe abagore mu 2023 hanyuma zigaturirwa mu karere ka Kilimanjaro. Polisi ya Tanzania yasavye abanyagihugu gutekana igira iti mu kurindira ko amatohoza twatanguye yerekana ivyamushikiye ababikoze n'igituma babikoze. Dusavye ko abantu batekana ababigezemo uruhara bose bazohanwa vy'akarorero. Tuva muri Tanzania tuja muri Kenya ho Rigathi Gachagua aheruka kwomborwa mu mabanga ya vice president w'ico gihugu avuga ku mutekano we ubangamiwe. Mu kiganiro yarayagiranye n'abamenyeshamakuru akiva mu bitaro yaramazemo iminsi kwivuza ububabare bwo mu gikiriza, Rigathi ejo yavuze ko ubutegetsi yahoramwo bwamwatse abahora bamukingira umutekano. Bamwe mu bakora mu biro vyiwe nabo barahagarikwa kazi. Rigathi Gachagua mwicho kiganiro yavuze ko ico azoba cose kizokwegekwa kuri president William Ruto. Majambo yiwe yagize ati yarirengagije ivyo yasabwe n'ubutungane anyaka abancungerera umutekano wanje gihuti huti nyagiri kinshikira canke gashikiye umuryango wanje bizoja kugatwe kiwe. Rigathi Gachagua mwicho kiganiro namenyesha makuru yabandanije kuvuga ko akatari gake muri kahise harabashatse kumwica. Yise president Ruto umuntu mubi cane w'inzigo kandi yibagira n'ingoga uwamukoreye ivyiza. Agira ati ndababazwa n'ingene umuntu nafashije kugira ngo abe president nizeye ashobora kunkorera ikibi. President William Ruto wa Kenya ntaco aravuga ku mugaragaro ku bijanye n'ikomborwa rya Rigathi Gachagua yigeze kwasoma mbike wiwe akaba yaranamuhesheje amajwi yatumye atorwa nka president wa Kenya. Inama nkenguzamateka na nshinga mateka za Kenya mu ndwi iheze niho zatoye zemeza ko Gachagua yovanwa mu mabanga ya vice president. Abakenguzamateka bavuga ko mu vyaha 11 yagirizwa basanze bitanu ari vyo bimwagira. Ijwi ry'Amerika amakuru yacu tuyabandanirize mu vy'intambara ya Hezbollah na Israel. Igisirikare ca Israel kigwanira mu kirere cagavye ibitero ahari icicaro gikuru c'igisata kijejwe iperereza mu murwi w'abarwanyi ba Hezbollah n'ahahingurirwa ibigwanisho vy'uwo murwi i Beirut ku murwa mukuru wa Liban. Itangazo Israel yasohoye rivuga ko ingabo z'ico gihugu zishe kandi Alaj Abbas Salame yari mu burongozi bwa Hezbollah, Raja Abbas Awache umuhinga yarajejwe ivyo gutanga amakuru muri uwo murwi na Ahmad Al Hassan yari ajejwe ivyirwanisho muri Hezbollah. Israel ni atomoye nimba abategetsi bicwe mu bitero Israel yagavye ku cicaro gikuru ca Hezbollah naho uwo murwi uhingurira ibigwanisho canke biciwe mu bindi bitero. Hezbollah ntaco iravuga kurano makuru. Abo Israel yemeza ko yishe baje biyongera ku zindi ndongozi za Hezbollah ico gihugu cishe kwa gatano muri zo harimo icegera c'umukuru w'umurwi yitwa Bint Jebila. Hagataho Israel yemeza ko yana masambu ya mabarabara aca mu kuzimu ari mu buseruko bwa Libani arabagwanyi ba Hezbollah.
Urakoze Diane ni na hazwe ya makuru mushobora kuyumva muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioachuvewa.com na ukumbuga za YouTube, Facebook, Instagram na X, adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umunyamakuru w'umunyarwanda Martin Mateso wabaga mu gihugu cy'Ubufaransa yitabye Imana kuri iki cyumweru tariki ya 20 Ukwakira. Yarafite imyaka 70 yari mu Rwanda, aho yageze kuwa gatanu w'icyumweru gishize agiye kuhakorera ibirori by'isabukuru imyaka 70. Martin Mateso yaratuye mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yageze ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 1994. Yahakomereje umurimo we w'itangazamakuru kuri televiziyo TV5 Monde, azwi cyane mu Rwanda nk'umunyamakuru kuri radio na televiziyo by'u Rwanda. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umwe mu banyamakuru bakoranye, Ali Yusuf Mugenzi. Ali i Londres mu Bwongereza. Ali Yusuf Mugenzi, wiriweho?
Amwiriwe Venesti.
Martin Mateso yaraye yitabye Imana, wabyumvise, mwarakoranye. Martin Mateso, umwibukiraho iki?
Mbere yo kuvuga icyo mwibukiraho Venesti, nifatanyije n'umuryango we n'abandi bose bamukundaga ijwi rye yikora kuri Radio Rwanda muri aka kababaro kuko yatuvuyemo. Nsubiye ku kibazo cyawe rero, Martin Mateso gihe twakoranye kuri Radio Rwanda, namusanze ahakora yewe ninjira muri serivisi y'igiswahili, we akora mu Gifaransa. Yari redakteur en chef w'Igifaransa, gihe ndi umunyamakuru utanzwe. Hanyuma aza kuhava bashinga television y'u Rwanda, ari mu banyamakuru bagiye mu mahugurwa mu Faransa, aza kugaruka atangiza mu batangije televiziyo y'u Rwanda, nanone ayoboye section y'Igifaransa.
None umunyamakuru Martin Mateso mwakoranye, uko amubonye ku kazi ke nk'umunyamakuru, yari umunyamakuru bwoko ki?
Basigaye bakoresha ijambo ngo imfura. Je, navuga ko namubonaga ari imfura. Ni umuntu wavugishaga ukuri ku kintu ahagazeho, abona ko ari ukuri. Martin ntabwo yatinyaga kukivuga. Hanyuma kuba ari umuyobozi, yari afite abantu ayoboye muri serivisi. Ntabwo nigeze numva hari umuntu wagiranye ibibazo nawe mu bantu yari ayoboye. Navuga ko yafite ubuyobozi bwiza muri sekisiyo y'Igifaransa. Mu mibanire n'abandi nkanjye wakoraga mu Giswahili n'abandi muri serivisi y'Ikinyarwanda, nabonaga dusabana na Martin. Ari umuntu useka, ari umuntu uganira. Sinigeze mubona yarakaye. Nabonaga ari umuntu ukunda akazi ke, buri gihe akinjira ku kazi n'akamodoka ke agakora akagenda. Kandi ikintu muziho nuko yakundaga n'abana be, yakundaga n'umudamu we umufaransa kazi wakoraga kuri ambasade y'Abafaransa.
Igihe mwakoraga muri iyo myaka za 80 za 90 n'ibihe bitari byoroshye mu rwego rwo gushaka amakuru, uko wabonaga Martin Mateso yashakaga amakuru, wamubona gute mu rwego rwo gutunganya amakuru no kuyageza kuba yumva?
Nkuko nkubwira, Martin gihe nasanze ari redakteur en chef, ntabwo yasohokaga ajya gutara amakuru kuko Radio Rwanda yakoraga yabifite abanyamakuru basohoka kujya gushakisha amakuru, bakayazana none bakategura bakayaduha abakora mu Gifaransa abakora mu Kiswahili mu Kinyarwanda bakayaduha ubwo rero icyo muziho nuko yari umuntu wizewe na leta kubera ko yari umuntu kubera umwuga we ndibuka ingendo zitari nkeya yagiye hanze gukurikirana amanama akomeye yoherejwe na Radio Rwanda cyangwa aherekeje abategetsi b'u Rwanda barimo na Perezida Habyarimana ubwo rero igihe icyo cyizere leta yari imufitiye na Radio Rwanda ubwayo imufitiye bigaragaza ko yari umunyamwuga nyawe bishoboka ko ariyo mpamvu ageze no mu Bufaransa yakomeje ako kazi nubwo tuzi ko hano ino mu Burayi kugira ngo winjire uri umwimukira kandi w'umwirabura si kimwe n'umuntu ukavukire ariko Martin yashoboye kwinjira muri televiziyo y'Abafaransa akomeza akazi ke bigaragaza ko n'abayobozi ba TV5 y'Abafaransa baramushimye
Ali Yusufu mugenzi umunyamakuru wakoranye na Martin Mateso dusezeraho uyu munsi ndagushimiye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika
urakoze cyane Penaste
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS irasaba ibihugu gukuraho akato byari byarashyiriyeho u Rwanda kubera icyorezo cya Maribor inkuru irambuye Eric Bagirubusa
mu kiganiro ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryahaye abanyamakuru kuri iki cyumweru bari kumwe na Ministeri y'ubuzima mu Rwanda bagaragaza uko icyorezo cya Marburg gihagaze bavuze ko mu minsi 6 ishize nta bwandu bushya bwabonetse kandi ntawe cyahitanye Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus ukuriye ishami ry'umuryango w'abibumbye ku isi ryita ku buzima yavuze ko ibi byose byatewe n'ingamba zashyizweho na leta y'u Rwanda gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa uyu ni Bwana Sabin Nsanzimana ministri w'ubuzima mu Rwanda asobanura uko virusi ya Marburg ihagaze mu Rwanda
turi kubona ibipimo byiza byaho icyorezo cyerekeza tumaze hafi iminsi 6 ntawanduye iyi virusi garagaye mushya ndetse nabitaba imana ntawe twabonye muri iminsi 6 ishize biratanga icyizere nubwo icyorezo kitararangira ariko bikanatuma dukomeza imbaraga zose kugira ngo haba hakiri icyuho haba hari umuntu umwe cyangwa wahuye n'urwaye tutaramenya tube twabasha kumugeraho bityo tugere ku ntsinzi mu buryo budatinze
Bwana Tedros ukuriye OMS yashimye ubutegetsi bw'u Rwanda kuri iyo ntambwe ariko by'umwihariko asaba ibihugu byari byarashyize u Rwanda mu kato kurukura kuri uwo murongo ishami rya OMS rivuga ko bitabaye ibyo bishobora kwangiza ubukungu bw'u Rwanda
I would also like to reiterate that based on a risk assessment
Ndashaka gushimangira ko dushingiye ku byagenzuwe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima risanga akato kashyizweho mu by'ingendo n'ubucuruzi katagikenewe kandi gashobora kugira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda nta kindi bishobora kutuzanira mu bukungu n'ingendo nta kindi mu by'ukuri natindaho uretse iyo ngingo hari bimwe mu bihugu byumvise iyo nama ariko ibindi byashyiriho akato u Rwanda mu by'ingendo n'ubucuruzi byagombye kwisubiraho
Bwana Tedros muri urwo rugendo rwo guhangana na virusi ya Marburg yashimye abafatanyabikorwa bafashe ya mbere kuko u Rwanda hafi ndetse na OMS yizeza ubufatanye ko buzakomeza
OMS izakomeza gufasha leta mu gushaka igisubizo dufatanije n'abafatanyabikorwa bacu twatanze inzobere mu bya tekiniki n'ibindi bikoresho mu kurwanya iki cyorezo ndashimira by'umwihariko leta zunze ubumwe za Amerika umuryango umwe bw'uburayi ubwongereza ku nkunga bateye OMS n'abandi bafatanyabikorwa
Bwana Sabin Nsanzimana ministri w'ubuzima mu Rwanda yanasabye abatura Rwanda kudahakato abakize virusi ya Marburg anongeraho ko bazakomeza kuba hafi bakurikirana ibereho yabo
gukira indwara nyine buri wese ashobora kurwara indwara yose ariko gusubira mu rugo abantu bagatangira kuvuga bati uyu nguyu yarwaye ikiniki turabirwanya cyane ahubwo tubafashe tunabegere mu kazi ahandi no mu ngo aho tubana nabo mu miryango aho tuzi kugira ngo bumve yuko igihugu twese n'umuryango nyarwanda ndetse n'ababa mu Rwanda twese tubashyigikiye kuko baciye mu bihe bitoroshye ariko tuzakomeza kureba mu buzima bwabo hari n'abatara tarakira ni bisigisigi cyangwa virusi yabashegeshe ariko hari n'abatarigeze bagira ibimenyetso bikomeye bahise umubiri wirwanaho bafashwa kuba bayitsinda mu mubiri wabo.
Kugeza ubu virusi ya Marburg ntigira umuti ngewe nta n'urukingo mu guhangana nayo uretse kuvura ibimenyetso byayo nk'uko byemezwa n'inzobere mu buvuzi. Mu Rwanda kuva virusi yamenyekana imaze guhitana abantu 15 abakirwaye n'abantu batatu gusa mu gihe abanduye bose hamwe bagera kuri 62 hakize 44 nk'uko bitangazwa na OMS ndetse na Leta y'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu bihugu byafashe ya mbere mu kohereza inkingo mu Rwanda zo guhangana n'iki cyorezo. Iri kandi no mu bihugu byafashe ingamba zikakaye ku bagenzi bava mu gihugu cy'u Rwanda berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi abana b'abakobwa bakomeje kugurishwa muri Tanzania bajyanwe kugirwa abagore, ababyeyi babo babigiramo uruhare kubera ubukene. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi magezweho na Thierry Vendayishimiye.
Naho atahinu cyabaye mu gihugu ndobamwe barucyabaguma bavuga nyine ngo ndi imara
nibiro nyoroera gushikayo nyamurutana.
Ayo marira n'agahinda nayo abigeme b'abarundikazi baheruka kwirukanwa muri Tanzania bafatiwe mu nzira bajanwe n'ababagurisha kubashaka kubagira abagore babo muri ico gihugu bakugwa mu mihani wabo mu masaha y'ijoro buriko buraca. Ababagura babacisha mu nzira badashobora kumenya kugira ngo ntihagire uwotoroka asubira inyuma. Mbonimpaye Audrey umukobwa afise imyaka yo hagati ya 17 na 19 ava muri komine Gihado intara ya Rutana. Numwe mu bakobwa abakunzi b'Ijwi rya Amerika basanze mu ntara ya Makamba ahari ndiririye ko yosubizwa mu muryango wiwe kugira yisange mu buzima arimwo. Uko niko byatanguye
cyaharaje umugabo wa Tanzania batanana n'undi wahaya gitanga uwo muntu yaje avuga ati shaka umukobwa yo ja kwimubwa itabora kurongorwa bashya bamubwira rero mubyeye twe twagomba umukobwa ajya kurongorwa itabora ati ni twebwe tumuke kenye mama wache amo amahera ibihumbi 500 by'amarundi ngo nagashimu wene araje kurondera abakobwa nyina twa yadufaye turi babiri.
Ubwo buzima bwo kugurishwa nk'igitungwa yabusangiye na Nduwimana Yudesi umukobwa w'imyaka 20 wo ku Rubaho mu Rutana. Imbere yo kuvanwa imuhira igihe cy'isaha 10 z'ijoro bamujanye kurongorwa n'uwatazi mu gihugu cya Tanzania na katakoze ngo yanke kugurishwa.
Aje wacyo bavugana na mama yuko yabagomba umukobwa twara kuyimugwa. Mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo giye cyantangura kwa mama chapuka tenuke ndazi ngo ntangora nuzogirirayo chapuka giye kweri nta kuno ndoza kurongorwa ku muntu ntazi kandi nuwa mugabo ari ka mbere ndamubonye giye kweri by'amahera babivugana buke buke na je ntumva giye simenya yuko baba barabahaya amahera je nta namake yo ampaye ari ndavyase ba mama ni bene bagumye bambwira ati genda.
Uwera batwaye bumva avuga ko niyabashikana muri Tanzania k'umukobwa umwe ahabwa inka 15. Abo bigeme mu kubatwara ntabibaranga baba bafise. Ibyo biraheza bikababera ingorane mu nzira bacishwamo iyo bishitse bagahagarikwa n'inzego zijeje uruja n'uruza. Audrey na UDC barafunzwe iminsi 4 mu gashi Tanzania kubera kutagira ibibaranga. Bo bibaza ko mu gihe uwabajanye afise ibimuranga ko nabo atakibazo bogira. Bimwe mu byo bahendeshwa nk'amaronko bakiri mu nzira n'impuzu bagurirwa n'ubatwaye ibituma bataronka uko bahakana kubandanya urugendo kuko batoronka ibyo basubiza. Kuzoba mu buzima bwiza bwo kugendera mu miduga ku makinga no kuryama ku matera babihendeshwa nk'ubuzima bwa kazoza. Prosper Budunya n'umubyeyi wo muri komine Kayogoro yatwawe abana biwe babiri haraheze imyaka 2 ntiyamenye uko bagiye n'ababajanye. Mugashavu kenshi n'agahinda k'abana biwe ari ngegwa no kubona udomo rutoki kuri mu rugo rudandazwa ariko ntahanwe
urarira hanyumugahora none wogira gute
rega umutekano uva mu gihugu
rega naho mushikirizo butungane butungane bwo acavuga ngo barambeshira bikabigeza
birambabaza cyane twe turiko turasaba igihugu ko cyo dutakira dufasha ntihagire umwana asubira kuzimira bagashobora kudibira hariya ku muragarazi uwo nawe tuzobona ari karakora iyo misiyo yaha tumufashe tukamuha abajejwe mu umutekano bazoteze kumufata bongere bamuhane
ndengeje David umuyobozi ajeje iterambere ry'ingo n'ikibano mu ntara ya Makamba aremeza kugo rudandazwa kwa bigeme barubona yisunze abirukanwa bafatiwe Tanzania usanga bava mu miryango itifashe niyababyeyi batabanye neza kwa nkuru nziza Adelaide ni mu muryango murezi wakira abana birukanywe Tanzania agakura no mu kigo Stam gifasha abo bana natahura ibiriko biraba kubigeme b'abarundi kazi arabyo urugero biriko
turabona yuko haza nk'abana benshi barenze cyusanga biraturengeye ejo haje abana batanu no munsi haje abana bashika hafi 10 gyari haje abana bashika 40 gaburende ntibasibakuza misi yose yarenze birababaje cyane nk'umubyeyi abwira umwana ngo genda wubake ku muntu atazi atazono kwigera abona n'umunsi warimwe ico twosaba abo bavyeyi uko boza baritonda bakihangana batarindiriye yuko baja kudandaza abana babo.
Uyu mugabo wo muri komine Mabanda w'imyaka irenga 40 abonye ababigeme uko niko yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika
ndabibonye bino bintu by'aba bana binteye agahenda keshi ndavyitegeje nk'umuvyeyi navyaye byamba baje kubona igihugu cacu abana bacu bahe bagenda Tanzania aba bakobwa bacu bavino mu gihugu cy'u Burundi bikoje sanga bagiye kubakana n'aba Tanzania iyo bashitse rya turumva ko bagira ibibazo bikomeye bo bantu cyo no bahanura n'ukuri bovayo bakavibu ibujimo kazibona cyo no saba leta y'u Burundi nuko twosaba yuko abavyeyi badafisa mu koro yo gukurikirana ababana neza yuko leta yogira ikintu yoshiraho cyo bafasha kugira ngo abana bagume hafi y'ababyeyi ntibagume baza kugore kwa mico bihuki Tanzania.
Niyongere Charlotte n'umukenyezi arongoye abandi ku mutumba bikobehe zone gitara ya komine Mabanda. Uwo mutumba uba ku miryango myinshi yabimukira iva mu ntara zitandukanye z'igihugu. Kubwiwe na gahinda ku babyeyi kuko bigumye uko na kazoza k'igihugu kogorana.
Nukuri abo bantu barasambura ingo cyane gose bajya kubaka n'abana bakabashingiza Tanzania babahaya amahera. Kuranza umwana barakubwira yuko bamuhaye 140. Sikuri barababaye mugabo natwebwe abavyeyi bo mu gihugu cyo Burundi twese dufise ubwo bukene kandi twokwigarukana ko umutima w'ubuvyeyi nk'umuvyeyi ndumva mbabaye cyane ndetse no kwihebura nkabona yuko igihugu mu minsi kitazaba gifise kazoza kubera abo bana ari bato batariko bariga n'amashuri nkabona ko iterambere zotugora mu minsi.
Mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bavuga ko bagerageza gukorana n'igihugu cha Tanzania biciye mu migwi y'ibyo bihugu ikurikirana ibibazo by'abantu bafatwa muri izo nzira bafatanije n'igisata cyawo nikijejwe ingenzi OIM abo bantu batagira ibyangombwa bagatahukanwa. Niyubahwe Ines Sonia ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu.
Akamo twotera abarundi bashaka gukora mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafise ibyangombwa bibemerera gukorera mu makungu ndetse bakagenda bafise n'ibyangombwa bibaranga icanyuma bakagenda baraba yuko bafise imyaka yo gukora. Aho rero twatera akamo n'abavyeyi n'abajeje intwaro umutekano ubutungane ndetse abarundi bose muri rusange kugira ngo bazere bafasha muri ico kintu hagende gukora koko hanze umurundi abirekurirwa n'amategeko.
Abana babigeme bajanwa mu rudandazi wahubwo kuja kurongorwa mu gihugu cha Tanzania abenshi bava mu ntara zihano rubibe n'ico gihugu cha Tanzania nka Rumonge, Makamba, Harutana, Ruyigi, Cankuzo na Muyinga.
Urakoze Thierry Vendayishimiye tugeze ku rubuga rw'imikino mu Burundi nyuma yo gutsinda imikino ine kuri ine mu ijonjora rya mbere ry'imikino ya Basketball Africa League ikipe y'Urunani igeze ku kiciro cya kabiri. Deziratungimana
Kuruno w'Imana ni Urunani gwakina urukino rwa nyuma aho gwatsinze umugwi wa Gendarmerie Nationale Basketball Club wo muri Madagascar ku manota 112-56. Gwabaye urukino rwa kane Urunani rutsinze mu nkino zine gwategerezwa gukina. Inyuma yo kubona ayo manota 8-8 umuguru nani waciro nk'uburenganzira bwo kuzitabira inkino z'amajonjoro ya kabiri yiswe Elite 16. Izo nkino atagihindutse nkuko tubisanga ku rubuga rw'ishyira hamwe rya basketball muri Afrika FIBA Afrique bitekanijwe ko zizotangura igenekezo rya gatanu gushika rya 17 z'ukwezi kwa 11. Igisagara cha Abidjan muri Côte d'Ivoire nico cyonyene kimaze kumenyekana ko kizakira izo nkino mu kurindira ko imigwi imenyeshwa ahandi zokinira. Elvis Hakizimana icegera cyo menyereza umugwi w'Urunani inyuma y'izo nsinzi zine kuri zine arerekana icyabafashije gushika kuri izo nsinzi.
Twarubatse ekipe gushasha harabo twadusa dufise twatanguranye saison régulier ibujumbura n'ama playoff yiyongeye ko amaelema abiraje ku renforcer ayo maelema rero yongerekana mu gihe bikenewe yuko amaposta amwe amwe aba renforcé rero ayo maelema yaje twasanza huye nibyo dushaka no kuvuga yo muri création ya jeu yo mu kwe carte cyangwa muri défense kuronka aba mu pivot akomeye ashobora gusunikana ashobora kudufasha abarobo mu intimidateur ivi niyo profil twa dukeneye kandi wala yuko byagenze uko nyene hama bahuye nabo tunadufise bica bituma ekipe imera neza.
Uwo mumenyereza aremeza ko akazi kabaraririye muri Elite 16 katoroshe ariko ko bagiye kwitegura. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru Amavubi ishigaje imikino ibiri mu itsinda ryayo mu majonjora yo gushakisha itike y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu. Jean-Claude Munyandinda.
Abo nabari bagize itsinda rya muzika rya Orchestre Impala aho bagiraga bati dusanze ari ngombwa ngo turate Amavubi. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru natwe hano ku Ijwi rya Amerika dusanze ari ngombwa ngo duterere akajisho muri ikipe dushungure dushyire ku gipimo turebe ingano y'amahirwe yo kwerekeza mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu u Rwanda rusigaranye. Ikipe iherere mu itsinda rya kane mu matsinda 12 agize amajonjora ya nyuma yo gushakisha icyo kwerekeza muri Maroc mu mpeshyi y'umwaka utaha ahazabera imikino y'icyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya Coupe d'Afrique des Nations Cannes. Usibye Amavubi y'u Rwanda andi makipe ari muri ritsinda rya kane ni Kagoma z'indashyikirwa za Nigeria, Intarangwe za Benin n'abafozi ba Mediterane ikipe y'igihugu ya Libya. Mu cyumweru gishize ikipe y'u Rwanda yongeye kugarura akajisho ubwo yatsindaga Benin ibitego bibiri kuri kimwe mu mukino wo kwishyura ahuje amakipe yombi kuri Stade Amahoro i Remera. Iyi ntsinzi abantu benshi ntibari bayiteze kuko nta minsi itanu yari ishize Benin inyagiye u Rwanda ibitego bitatu ku busa. Umwe mu basesenguzi b'umupira w'amaguru akaba umunyamakuru w'imikino kuri radio na televiziyo Dis mu Rwanda Zungu Clever arasanga urugamba rwo kubona itike ya kane rugikomeye ku basore b'Amavubi kuko bigisaba imibare y'amahurizo.
Urakoze Claude Munyandinda. Ikipe y'igihugu Amavubi gutsinda Benin byari bikenewe ariko imibare iracyagoye kuko gutsindwa na Benin match ibanza byadushyize mu mibare ikomeye cyane. Iyo dutsinda Benin mbere cyangwa tukanganya nayo tukaba dufite amanota atandatu byibura byari kurushaho koroha, ariko Amavubi arasabwa gutsinda Libya akagira amanota umunani yaba byiza Nigeria ikaba inze Bene. Noneho mwaciye muri Nigeria ubwo Rwanda ruzaba rusabwa kunganya, ariko nabwo ari ukureba uko byagenze hagati ya Libya na Bene. Ari Bene isabwa gutsinda kugira amanota 9 kuko twebwe niyo twatsinda Libya tukanganya na Nigeria kugira amanota 9 icyo gihe bareba guhura kwanyu tunganyije amanota Bene niyo afite amahirwe yo kujya muri kane. Imibare yacu rero iracyagoye cyane.
Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje gahunda gushigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: urupfu rwica umusaza ruba rwishe umuhanuzi. Mu gusezera kuri Martin Mateso, umunyamakuru w'umunyarwanda wabaye indashyikirwa kubera ko yari n'umuhanzi waririmbye urukundo akarwimakaza, mbasezeyeho kuri iyi ndirimbo ye Bibiana iririmbwa na Emmanuel Habinshuti. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Bibiana.